Hii ni Radio Shirika ya Amerika. Radio Shirika ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 nibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: abarwanyi ba M23 baravuga ko barekuye umujyi muto wa Kichanga muri teritwari ya Masisi, aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa bamwe mu baturage baho ntibemera nyanabo neza.
Ugezemo wabona ko nta basoda ba M23 barimo, ariko wajya inyuma y'isantere mu misozi ugasanga nibo barimo. En bref, M23 eri gukora ipokrizi yo kwerekana amahanga ko yavuye mu buce bwo yafashe.
Mapenzi David ni umwe mu banyapolitiki bo muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Korea y'Epfo kuri uyu wa mbere yagerageje kugorora umubano wayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wajemo igihu. Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu cye gikeneye guhumurizwa n'Uburusiya ku byerekeye umutekano wacyo. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru turahera kwavugwa hirya no hino. Leta ya Korea y'Epfo kuri uyu wa mbere yagerageje kugorora umubano wayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wajemo igitotsi, nyuma y'uko itangazamakuru rya Amerika rivuze ko Amerika nyine yanetse abakuru bashinzwe umutekano ba Korea y'Epfo. Ibyo birego byatangiye kumvikana ku cyumweru ubwo ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa mu mujyi wa New York cyasohoraga inyandiko ikubiyemo amabanga yagiye habona. Bivugwa ko yari yerekeye ibiganiro byabereye muri presidansi ya Korea y'Epfo yibaza niba yatanga intwaro ku gihugu cya Ukraine. Iyi nyandiko yari imwe muri byinshi muri nyinshi zashyinguwe n'inzego z'ubutasi n'igisirikare cya Amerika zikubiyemo amabanga, ariko ziza kugaragara ku buryo butunguranye ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byateye ikibazo bigaragaza intege nke kuri Amerika n'inshuti zayo. Nubwo raporo y'ubutasi bwa Korea y'Epfo yagaragaje bike kuri ayo makuru yaba atunguranye cyangwa byatokoza uyu mubano, yari ishingiye ku byiswe ibimenyetso by'ubutasi bigaragaza ko Amerika ineka zimwe mu nshuti zayo z'ingenzi. Iki kibazo kirashyira murungabangabo Perezida Yoon Suk-yeol wa Korea y'Epfo, wari warashyize igihugu cye ku murongo w'ubucuti buhamye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yateguraga urugendo rudasanzwe rwo kuza muri presidansi ya Amerika mu mpera z'uku kwezi. Ishyaka riharanira demokarasi ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Korea y'Epfo ribinyujije mu nyandiko ryamaganye ibyabaye, rivuga ko ari ukuvogera Korea y'Epfo ku buryo bugaragara. Ryasabye ko Amerika yemeza ku buryo busobanutse ko ibintu nk'ibyo bitazongera kubaho. Ijwi rya Amerika ntirirashobora kwemeza ukuri kw'izo nyandiko zagiye hanze bwa mbere mu kwezi gushize zisohowe n'imbuga mpuzambaga zirimo urwitwa Discord na Chan4. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Perezida wa Belarusia Alexander Lukashenko kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu cye gikeneye guhumurizwa n'Uburusiya ku byerekeye umutekano wacyo. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Perezida Lukashenko yabitangaje igihe ariko yakira umushikiranganje w'ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu. Lukashenko yatanze akarorero k'ibiganiro yagiranye mu ndwi iheze na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu kuvuga ko baganiye ku gikorwa nkenerwa cy'uko Uburusiya ukingira Bielorusiya nk'intara yegukira Uburusiya hamwe hogira ubutera icyo gihugu. Perezida Putin yaranebaguwe mu kwezi guheze igihe yatangaza ko Uburusiya buzoshira ibigwanisho ruhonyanganda muri Bielorusiya. Inteko z'Uburusiya zarakoresheje icyo gihugu igihe zatangura ibitero muri Ukraine haraheze ikiringo kirenga umwaka. Hari nyuma yuko ivyo bihugu bibiri bicuditse bitangaje ko biriko bigira gusa imyimenyerezo ya gisirikare ko ata migambi vyari bifise yo gutera Ukraine. Mu mpera zindwi turangije Uburusiya bwarakoze ibitero vya misile, rokete na vya muzinga mu ntara zibiri zo muri Ukraine, Kharkiv mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu na Zaporizhia mu bumanuko bushira ubuseruko. Iyo nkuru yatangajwe n'igisirikare cya Ukraine ku munsi w'Imana. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yamirije ivyo bitero vyahuriranye n'umunsi w'ibisandasanda ku bakristo b'abaorthodox ku munsi w'Imana urangiye.
Mu Buhinde, abahanga mu by'amateka baranenga ubutegetsi kuba bwarakuye mu bitabo by'amateka y'igihugu amakuru yerekeye ubutegetsi bwa Kiyisilamu n'ubundi bidahuje icyerekezo cya politike. Oliane Tangishaka.
ibyo bitabo bishasha byatanzwe n'ibiro byigenga bikorana n'ubushikiranganje bujejwe indero n'ubushakashatsi ni bitabo bizokoreshwa mu mashure ibihumbi n'ibihumbi mu gihugu cyose umugwi ugizwe n'abahinga n'abigisha amajana 250 mu vy'amateka muri kaminuza zikomeye mu Buhindi baraneguye cyane ingingo yo guhindura ibitabo by'inyigisho zimwe muri zo nizo gukuramo canke guhindura ibivugwa ku butegetsi bw'abayisilamu muri ico gihugu nizerekana agashavu zimwe mu ntagondwa zo mu idini ry'abahindi zagiriye Mahatma Gandhi yaharaniye ubwigenge bw'ubuhindi ndetse n'ubumwe hagati y'abahindi n'abayisilamu abayobozi b'indero bavuga ko bahinduye inzandiko ziri mu bitabo by'inyigisho za politike umubano imico n'akaranga mu nzira yo gusobanura ibintu neza yamara abanegura iyo ngingo bavuga ko ihindurwa ry'inzandiko ari ntumbere yo gushira imbere imigambi y'umugambwe w'umushikiranganje mukuru Narendra Modi Bharatiya ari ku butegetsi naho muri kahise inzandiko mu bitabo zagiye zirahinyanyugwa abanegura ihinyanyugwa rishasha bavuga ko intumbero nyamukuru ari yo guhindura amateka yerekana igihe idini rya Islam ryategeka ubuhindi ivyo bibaye mu gihe ibisagara n'amabarabara mwamwe byahinduwe amazina yavyo ya Kiislam mu mazina y'idini rya Hindu kuva umugambwe BJP ugiye ku butegetsi
komeje kumva radio ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi waishatu radio yacu voa.com no rubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho ku mbuga za Facebook, Twitter, YouTube na Instagram mutubona kuri @voaradio yacu mukanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigali byo muri Afrika. Ayo mubiyaga bigali turahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba M23 barekuye umuji muto wa Kicanga muri territoire ya Masisi burasirazuba bw'igihugu gusa bamwe mu baturage batuye hafa ho ntibemera neza ko zahavuye zose. Jimmy Shukran bakomera
M23 yatangaje kurekuye umuji muto wa Kicanga ahari asanzwe ari ibirindiro byayo bikuru kuva uyafatiye uduce two muri territoire ya Masisi. Umuvugizi wa gisirikare w'uyu mutwe yatangaje ko bemeye kurekura Kicanga mu rwego rwo guhamahirwa ihoshoroka ry'imirwano ikomeje gukura abaturage benshi mu byabo. Mu itangazo rya M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ryashyizwe mu mukono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politike wa M23, kuva mu duce M23 birimo gukorwa mu nzira zose kandi byubahirije uburenganzira bwa muntu. M23 dushaka amahoro n'umutekano birambye kandi ntidushobora kwemerera uwariwe wese uzafite intego yo guhungabanya umutekano w'abakongomani. Twiyemeje kurekura Kicanga kandi bizakorwa n'andi hose mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa gukora nk'uko twabisabwe n'abayobozi ba EAC. Ayo niyo magambo twasomye muri iri tangazo rya M23. Ubwo twavuganaga na Major Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yirinze kugira icyo atubwira. Mu kiganiro twagiranye mu gihe cy'iminota ebyiri gusa, yavuze ko ari ngombwa ko M23 itanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye uyu muvugizi wa M23 yakomeje gushinja leta ya Kinshasa kubikorana bya hafi n'abarwanyi batavuga rumwe nabo barimo Mai Mai Nyatura ndetse na FDLR bakorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ibi kandi bigashimangirwa na bamwe mu baturage bo muri territoire ya Masisi nabo bakomeje gushinja umutwe wa Nyatura na Mai Mai guhungabanya umutekano wabo. Eric Gashango ni umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri territoire ya Masisi.
Kudutangaza nuko antuka ndamutekano kabisa abantu bamerewe nabi ujura ugamatungo mato akiriritse ariko ejo guhera ejo mu bitondo abantu babyutse kabisa bari mu rufaya rw'amasasu ko aricyo bita nani probleme ya leadership donc na ama group arimo lokale nyine garimo nyine garikorera muri haruguru ziko buno ngiye gukorera igihugu ya nawe akava hano ngiye gukorera igihugu ariko aho bageze ugasanga isana aho batari kumvikana.
Ibishinjwe imitwe biterwa utwatsi na bamwe mu bayobozi ba Nyatura mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Jules Mulumba ni umwe muri bo.
Ibyo ni ukubesha kuko murabizi neza strategy abantu bakoresha ni uko bakoresha kubesha cyane umwabonye kubabesha ngo barekuye rumanga ngo barekuye kibumba businzi rero yisi politiki nyine igihugu cyacu nacu gikina.
Uyongeraho avuga ko iyi mitwe idafatanya na FRDC mu kurwanya 2023 ahubwo ko intego yaba ari ukurinda abaturage.
Ndabwo dufasha na guverinoma na FRDC kuko iyo tuba dufatanya kano kajagari ntikaba kagihari kutugwanira ku bushake bwacu n'ubwitange. Leta ya Kongo itugira icyizere kuko ndi igihe cyizere bano basirikare bari kwita ngo ni aba EAC bari kuza baje kugambanira igihugu kuko bakorana n'umwanzi. Akajagari kaba karashi.
Nubwo abarwanyi ba 2023 bemeza ko bava mu birindiro byabo mu duce twa Kicanga n'ahandi muri Masisi, abenshi mu baturage siko babibona. Victoire Rukundo ni umuturage wo mu mujyi wa Kicanga.
Intambara zarabaye ziza buhoro buhoro, twagiye kwisanga tugwa mu kantu natwe baturage tune ntambara zitugezeho hamwe na hamwe ku mushaki aho M23 ntago yari yavayo iracyariyo nta n'igihe yigeze ivayo uko yagezeyo niko ikiriyo.
Abanyapolitiki bo mu ntara ya Kivu ya ruguru ku ruhande rwabo bavuga ko M23 yagakwiye kurekura uduce twose yafashe nimba ko kishaka ko amahoro agaruka muri Kongo. Mapenzi David ni umwe mu banyapolitiki bo mwishaka MSECO rihananira impinduka ry'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo.
Twe tubona yuko batava mu birindiro byo bafashe kubera bari kwerekana amahanga na EAC bari kuva mu birindiro bafashe, ariko twe nga baturage tubona ko batari kuva mu birindiro bafashe. Ugezemo wabona ko nta basoda ba M23 barimo, ariko wajya inyuma y'isantere mu misozi ugasanga nibo barimo. En bref, M23 iri gukora hipokrizi yo kwerekana amahanga ko yavuye mu buce bwa yafashe me ntahiri kujya.
Kurekura uduce twafashwe na 2023 bikomeje gutera impagarara mu baturiye intara ya Kivu ya ruguru. Nubwo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zikomeje kwerekezwa mu duce turekurwa na 2023 buri munsi, nta kizere birimo gutanga ku baturage. Abenshi muri bo bakomeje gusaba ko leta yajya mu biganiro na 2023 igitekerezo leta ya Kongo yateye utwatsi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tuvuye muri Republika Demokrasia ya Kongo tugiye muri Tanzania, aho icyo gihugu cyatanze imbuzi ko kizirukana zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje kwinjira muri icyo gihugu nyine gushaka ubuhungiro. Tanzania iravuga ko bamwe mu baza nk'impunzi baba ari inkozi z'ibibi, bityo ikemeza ko izafata ingamba zo kubakumira yishingikirije amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. James Joven, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania.
Iyo ngingo yemejwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania, Bwana Hamadi Masauni, mu rugendo rwiwe mu ntara ya Kigoma kwirabira ibibazo bihambariye zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cya Tanzania kubw'ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu gihugu cyabo. Bwana Hamadi Masauni yashimangiye ko leta irimo gukora amatohoza ku mpunzi zose z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu cya Tanzania ikoresheje amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'amategeko y'igihugu. Leta izokwirukana impunzi zose ziboneka ko ari inkozi z'amabi mu ntumbero yo gucungera umutekano barizwa mu gihugu cya Tanzania.
Tuna majukumu ya msingi kulinda usalama wa nchi yetu raia wake.
Leta ya Tanzania niyo ifise uburenganzira bwo gucungera umutekano w'igihugu n'abantu bakibamwo. Ni ngombwa gukurikiza amategeko agenga impunzi n'abimukira mu kwakira bagishakisha ubuhungiro. Ni ngombwa tumenye neza na neza igituma bahunga. Urazi mu bahunga ko hari n'abagizi ba nabi uhava baza guhungabanya umutekano wacu. Ntitwokwemera kwakira buri muntu. Abo tuzosanga ari inkozi z'amabi tuzobasubiza iyo baje bava.
Ku
rundi ruhande, Bwana Masauni yagabishije amashyirahamwe yita ku mpunzi gukora igikorwa cyo kwakira izo mpunzi zikomeje guhungira mu gihugu cha Tanzania yisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'abimukira no gufasha leta ya Tanzania kumenya neza na neza abakwiye kuronswa ubuhunzi n'abatabukwiriye kugira basubizwe mu gihugu cyabo.
Niendelee kusisitiza vyombo vyetu
mbandanye mbasaba cyane cyane abajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iki gikorwa mubandanye mugikora mu bwisanzure kandi mufashanye n'andi mashyirahamwe mukurikije amategeko agenga impunzi. Dukeneye ko abariko barahunga bose bamenye ko Tanzania yakira impunzi zifise ibibazo bikomeye cyane kandi byemejwe n'amategeko agenga impunzi gusa.
Tanzania haipokei watu kwa sababu nyingine zaidi ya sababu ya ukimbizi uliopo kwa mujibu wa sheria.
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Mwakibasi we yavuze ko impunzi z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu cya Tanzania zimaze kurenga gato ibihumbi ndwi. Izo mpunzi zatanguye guhunga mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo kubwo ikibazo cy'imigwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba irimo guhungabanya umutekano.
Tumepokea waomba hifadhi 7645 na kati yao 5000
tumaze kwakira abariko barashakisha ubuhungiro bashika ibihumbi ndwi 645 muri bo abashika ibihumbi bitanu 465 tumaze kubatwara mu nkambi ya Nyarugusu. Abasigaye baracyari mu gihangare turimo kubandanya kubakoraho amatohoza. Ibitigiri bigenda bihindagurika buri munsi, hari ibyo twakira 40, uyundi munsi tukakira 200, uyundi munsi ugasanga twakiriye 50 gutyo. Gusa buri munsi turakira bashasha.
Pokea 40 leo hii, kesho kapokea 200, kesho kutu napokea 50.
Bamwe mu bagishakisha ubuhungiro bavuganye n'iryo rya Amerika mu ndwi ishize bemeje ko igituma bahunga ari migwano hagati y'imigwi y'iterabwoba n'ingabo za leta y'igihugu cya Kongo yama yabaye hafi buri gihe. Bemeza ko inshuti zabo bariko baricwa ari nayo mpamvu bariko barahunga ku bwinshi.
Ndikwa muko siritere gisi tukorapata matatizo ndikwa ni majonzi ni kulia tu.
Kwahuye n'ingorane zihambaye cyane, yari amarira gusa n'umuryango wanje sinzi iyo bahungiye. Papa baramwishe, mama niwe ahari gusa. Abantu baricwa, abakenyezi barakubagurwa. Nta mahoro akwiye, gusa turashima uburyo mwatwakiriye.
Ikani permettre nikimbie vraiment nitafute amani kwenye iko.
Mu bitigire biheruka gutangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR, impunzi z'abanyekongo bari mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu bashika 79,823 uretse abarimo guhunga muri iki kuva mu ntara Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika mwe mu mashami. Ayo mashami arimo iry'iterambere, amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho. Ni mu gihe iyi kaminuza imaze imyaka 6 gusa ishinzwe, inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo turayisomerwa na Thierive Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ibyo nibisata byigisha ibijanye n'iterambere rusangi, imibano, amategeko n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose, n'ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma. Ibyo bisata nibijanye no gutunganya ubutunzi. Ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa. Uhagarariye ico kigo Rishari niyo nkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa. Guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo byoba biterwa n'agakuku. Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye.
Nkama jeune civile hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kuberiki arabati sinshoboye ibiharuro byo bari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, ugacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntaco nojamwo ku mpamvu ntabyo shoboye.
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
kubitaro ndashobora kuja gukorayo ko barakenera ubujera ry'amahera hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo mugabo kandi ntibagiye ko iyo turi ko tuyiga batwigisha no kuraba ibyiwacu ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere no kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora byose ucusanga bigiye nabi ariko mu gihe uri kurakora ibyiwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera
Manishimwe Estera nawe yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze
Jewe mu ncamakewe nabonye no kuguma ndabikurikira kuko narabikunze mbonanye nariho no kuguma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwe ndabikunda uko nyene casanga no kuguma nkurikira ico gisata
Nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshure baba bake mu mwaka wa mbere iyo badakwiga itegire gisabwa ca 30 iryo shure ntiriba rigitangura abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza bisigurwa Nayishimwe mediatrice
nk'akarorero hari uko ntumashobora kuza kuyandikisha kuko aba yagishe n'ico gisata ariko amaze kuyandikisha ugacusanga uko imisi igendera hera abandi baronse kandi nonaho urahaje uko hameze twigishwa n'abavuye ibujumbura rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashira mu bindi bisata mugabo atari kumvozi bavuye
Patrick yagamuka mama Mary yiga mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'incuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo
zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe canke abandi bantu b'incuti canke babagenzi bacize ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga bamurangise kwiga cyane nyine yafashe umugambi wo kwiga mugabo nafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki niki niki akava kwinjira habonye abandi bari cha gatatu gituma abantu binca muri izo bisata kumbure bimwe by'ukurota umuntu agira ati noje muri kirya gisata nzo umuntu ahambaye nzo kwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafari yo kwinjira muri izo bisata
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye gisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye gisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe
oya oya suko ntuwo giharuruko kuko amafaranga naye igihugu franga ntushora kuyiba ngo reko niziki ngo reka nzoshe nja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo umukontabre niwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo
pati yagamuka mama mère ati ico kumenya nuko amahigwe y'umuntu ataba yuwundi
amahigwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisatagira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete nigihe asohoye iryo shure gukoresha kwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagitse akazozishikako izo rero bisanogira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo mupatira rikariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati hari ibisata ugaruka ngo kwitayeho na cane cane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyo yashimye muri ico gisata
icambere nuko mbona ko ari gisata ivyo umuntu yiga yubumenyi mu ntaronkayo buramwugurura ukamuha ivyiyumviro zingene yoja kubaho ahabaye ningene yo kwiteza imbere ica kabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'ivyiyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi ahabaye akabaha ivyiyumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashira hamwe koko ishobore kuja imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu ica gatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta wuko abene gihugu biteza imbere mu makoperative mu mashira hamwe
Patiri yagamuka mama meha tico gisata nicari gikwiye kubura abacigamwo kuko nikirumara mu gihugu
kubwizo rero nticari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramo ahubwo nico cari kwiye kura nk'abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere tushike ku iterambere turonke ubuzima turahingene twibeshaho hanyuma dushobore no gutanga n'akazi kumbure aho tubaye muri bene wacu nabujyana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi bakazi canke mbere n'abakazi kaheze shakorondera gushasha aho twita abashomeri batera bagwirirana.
Inakari Leo Deta yahejeje muri ico gisata ati mu Burundi ico gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu.
Ico gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata cyiza cyane kuko tutavyirengagije umuntu adokenera iterambere kuva vuta kugeza yitavye Imana nuko nk'igihugu cy'u Burundi uno musi turiko turonka abantu benshi baba muri kino gihugu byari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi.
Patrick Yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko n'ico gisata cohurumbirwa nk'ibindi kubwiwe ntaterambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi hari n'andi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara. Inakari Leo Deta aremeza ko hari urwaruka ruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe
rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga ryiza bari kurirondera babanje guca hasi nico gituma ubona uno munsi amabanki menshi usanga yibwe ama opito ugasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise bafise karanga mutima kugomba gutunga ihuti huti.
Uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye.
Birambabaza kumva uja kwiga kugera amahera aho bakwize kugera abantu kuge dushobora gutunganya neza iyisi Imana yaduhaye. Iyisi tuyitunganye neza kuburyo nkuko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose uronka icushira icufungura umufuko wose uronka amafaranga. Aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri inosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ibyo twagize bakaboneka.
Nta karuta Imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mubashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza.
Ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Ico ni kibazo gikomeye cyane umuntu yibaza yuko igihugu cari gikwiye kuraba inge ne ivyo bisata bitohebwa Burundi kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya gisata cyo zucize ushobora gusanga bagiteyemwe imbere.
Uwo mwigisha wa kaminuza abona ku rupapuro rw'umutsindo atari go rukuru igihambaye nicukoresha ubumenyi warose muri kaminuza
nuko abantu bo kwikura umutwe yuko diplome go rupapuro rw'umutsindo ari go buza ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura karondera ingene ubuzima bwiza ahava kabushikako ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza.
Kugira ibyo bisata bikundwe rero na karuta Imana Sylvie abona ko abigisha guhera mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshuri mu Burundi gushika mu mwaka wa 2022 haharugwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshuri niwe yitorera igisata yigamwo ayagira kuri 38 yose nayabigenga murayo indwi ari mu gihugu hagati nayo kaminuza za leta ni zitatu kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abatoye ikibazo cha leta mu bisata bitandukanye byazo bisunga cane cane amanota umunyeshure yarose n'igisata yize mu mashure yisumbuye ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganyirizwa nkuko baba babyifuje.
Cherive ndayishimiye yatugezagaho iyo nkuru y'abanywanyi b'ijwi rya Amerika badufashije gutara mwijwi rero ryo munyamakuru wacu uri I Kigali mu Rwanda nshuti mu teza matwi radijwi rya America mbibutsa yuko iki kiganiro ndetse n'ibindi byose byijwi rya America mushobora kubisanga kuri Y3 radio yacu voa.com urwo no rubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose igihe cyose ndabashimiye rero mwe mwari muduteza amatwi nshimire cyane na Cornelius Kubanga bw'ibyuma ntabye taha wamfashije kugenzuzi bwa program Frederick Hundikije waruhagarariye aya makuru kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira amahoro n'amahirwe kandi ndabararitse mukanya Samuel Nigice.